nzamba
nzambira samirana
amakuru na Desire Hatungimana
Ndabaye mwiriwe mwego mwese mteza matura di nzamba katika kawe kaze mwana makuru mugira mshikizu na jewe Desire Hatungimana kuri mikro wenga mgizi umma alitodomine mani rambo na mudokunde na dohere kunjingo huru huru ziyajize Ivyashikirijwe na wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gisata cyo kumenyesha makuru abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter bivuguruza ivyari vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu aho yasaba ko amaradio yafatiwe ibihano yoja mu biganiro bo buruguru karongoye RPA akamenyesha ko atakimutangaza kuri uno wa kabiri habaye ibiganiro hagati y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aho igihugu cy'u Burundi cyifuza kunagura imigenderanire yasinzikajwe n'indyane u Burundi burimo kuva mu mwaka wa 2015 hari umukenyezi yitwa Cishahayo Theodosi amaze indwi afungiwe mu ibohero ikarusi yagirizwa na buramatari w'iyo ntara Mbarushimana Karine ko yashatse kumuroga nongeye kubaha ikaze mu kanya sase idonito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Bobo ruguri karongo ya radio RPA imwe mu radio yaturiwe agatako gafatirwa ibihano no gutegetsi ngo ntatangazwa n'imvugo y'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata cyo kumenyesha makuru abicishije kuri Twitter avuguruza ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari yasavye urwego sense ngo gwicarane n'ibimenyesha makuru bifitani amatati na leta mu ntumbero yo gutora umuturama Bobo rugurika akavuga ko yizeye ko ivyashikirijwe na wiri nyamitwe bitoba ari imvugo y'umukuru w'igihugu ahubwo ko ari imvugo ya nyamitwe bwite kurikira Bobo rugurika
kwa ama tweete zuyo kuyaga ni wale wetu yo vayu ipuza kwa dupashanya mkubwa katika jivugu mkubi tere la kugira mbisho kugenda nezi lero narabo nini vyo kumusu wejo kwa mbele vyo umu hanuzi wa president mvijaya yunu kutuma tuna na kwa makuru ya andi uri nyamitwe vigaragaza mvugo yiwe ya makore sa misio si nyoma uko muribuka mu bya mbere yari yanditse avuga ko umukuru w'igihugu ateye akamusenze kugira yicarane nabo bose bafitanye ikibazo twebwe twari tuzi ko turimo kuko nta muntu n'umwe atazi ko amaradiyo yacu nimenyesha amakuru yacu yaje yagiranye ikibazo cy'ibya leta kuva mu 2015 aho inzego z'igihugu arizo zabituriye zirangaza ababikorera rero ntibitangaje ubonye wiri nyamitwe agarutse akata n'uvuguruza ya mvugo y'umukuru w'igihugu kuko uri nyamitswe n'umuntu azwi mu bintu cyane by'ububeshyi by'ubugizi bwa nabi rero twebwe kuko byavuzwe na uri nyamitswe numva umenya nta n'umwanya munini twobishyirako ariko twebwe turaba abarongoye igihugu turaba akamo katiwe n'umukuru w'igihugu nimba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mubo yavuga harimo ibimenyeshamakuru byatoteje bigacurirwa n'inzego za leta abo bawe urinyamitwe icyo gihe nibo bari babirongoye ibikorwa byo gucurira amaradiyo rero uno munsi turaba umukuru w'igihugu Evariste icyo ashaka gushikiriza hamwe by'ukuri urinyamitwe yoba yasemuye icyiyumviro cya Evariste Ndayishimiye ibyo babibabaje kuko twebwe tuguma turindiriye kandi turazi yuko naho ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD butunganiriza abarundi igihe kizobidukorera igihe burya umwanya n'ikintu gikomeye twibaza rero ko bizotinda bifata intumbero ariko nk'abarundi bifuriza neza kiriya gihugu nubwo gutuma twibaza ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azokumva kamukasha
urera akaba yari Bobo rugurika arongoye radio RPA Cishahayo Theodosi arafungiwe mu ibohero ry'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi haraheze indwi umufakazi w'abana batandatu yahagaritswe abanje kumvirizwa n'umushikirizamanza mukuru mu ntara ya Karusi urongoye igipolisi muri iyo ntara buramatari hamwe n'urongoye ibiro vy'iperereza Karusi Karine Mbarushimana muri icyo gihe yamwagirije ko yashatse kumuroga naho umutahe wo kumufata wasohotse wanditse ko ayandi makosa Leverian bazikamwe ni wabitubwira
ifungwa ryo mu fasoni ryabaye nyuma y'amatati amazi imyaka irenga ibiri nkuko amakuru yo kwizera dukura ikarusa bivuga Teodosie yacisha hayo ni mudandaza aranguza ibinyobwa bya Brarudi akaba afise idepo y'inzoga bita Mega SSD isanzwe ariyo yaranguza ibinyobwa ku badandaza bandi bo mu ntara ya Karusi no ku bandi begereye iyo ntara ariko buramatari w'intara ya Karusi Karini Yambarushimana yoba yarifuje kuva kera guha iyo depo abandi abanje kuyaka uyu mupfakazi Teodosie yacisha hayo amaze kwanka gutanga iyo depo buramatari yahavuye afata ingingo yo kumwugarira urudandazo rwagwiwe nkuko amakuru dukura ngahe Karusi abivuga buramatari yagirije uyu mukenyezi w'umudandaza kuba yatanze ibinyobwa kuba tategerezwa kubiha babihabwa n'abandi bifatwa nk'inyenda muvano yo kumwugarira kwa 20 kigarama mu mwaka 2018 niho buramatari yugara burundu iyo depo gushika uyu munsi muri iyo depo nkuko amakuru avikarusa bivuga yugawe harimwo amakazi y'inzoga z'ubwoko bwose zirenga 650,000 zifite agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 15 ikibabaza abahe Karusi nuko izo nzoga zimaze igihe kinini zishobora kuba zarapfuye zose zamaze kuba uruhombo kuri Teodosie igitangaza abahe Karusi kandi nuko inyuma y'ico gihe cyose aho kwiyumvira gutunganiriza uyu mupfakazi buramatari ariko aramuremeka intebe ishushe bikunde afungwe ababanyi ba Teodosie bakaba basaba ko ubutungane bwokora akazi kabwo bagatunganiriza uyu mukenyezi ari karatotezwa
ababanyi ba Teodosie se prezisala bareka kumurenga ubutungane bugakorwa so bivuga bazo kubagenza ngo ngo kuraga mu matari no nyuma ngo yatse kubimbonera kure n'abatege abure ni kandi baze bamusize n'ibintu byiwe bamutwaye amakamyo bari bafunze ibyanyu zora zari zirimo byose amusize byiwe bareka kumugendeza ariko kumurenga ngo ko byo bida bigafashe ababanyi biwe n'icyo kisaba bisa n'abindi
iruhande y'iryo fungwa ry'idepo yiwe ayandi makamyo ya Teodosie yarafashwe ku itegeko rya buramatari zuzuye ibidandazwa nk'uko amakuru avikarusa abandanya bivuga bamwe mu begereye ibiro bya buramatari bakaba banegura ko izo ngingo zaje gusubiza inyuma ubutunzi bwa komine ya Buhiga butakironka amakori bwari busanzwe buva muri ugo rudandaza rwa Teodosie bemeza ko uyu mukenyezi yatanga ikori ringana n'ibihumbi 660 ku kwezi no kuvuga ko ku mwaka komine yaronka amafaranga arenga miliyoni 3 mu myaka 2 akaba abaye miliyoni 6 udaharuye ayandi mafaranga atangwa n'abadandaza na Teodosie yateraza gutanga muri cyo gihe cyose mu kigega cya komine Buhiga mu gihe ubwa mbere yagirizwa kuba yashatse kuroga buramatari ariko kumutahe baca barahindura bandika ko Teodosie yatutse imbonera kure yongera tukabanyanya n'umugambwe CNDD-FDD radio inzamba twarondiye umushikiriza manza wa Karusi ariko ntiyashimye kugira icyo ashikirije kuri iyo hinduka y'ibirego nayo buramatari ntiyitabye telefone yiwe
arakoze Reveriano bazikamwe umwana w'imyaka 7 wo ku musozi igikomero komine Tangara Intara ya Ngozi yaratubiye amaboko yose na nyina wiwe Joseline Ndagijimana ibyo bikaba byabaye ku munsi w'Imana inyuma yaho uwo mwana afatiwe yivye ibigori mu murima w'umubanyi kuva kuri uwa mbere rero nyina w'uwo mwana afungiwe mu gasho k'igipolisi kaho muri komine Tangara nyene ahariko akorerwa dosiye abajejwe intwaro bakavuga ko bibabaje cyane kubona umuvyeyi akorera akabi nka ku mwana yibarutse bakavuga ko ari ngendo igayitse kandi ko abavyeyi nkabo bohanwa vy'akarorero hakaba hari haciye iminsi mike umugabo wo muri komine Kiremba n'intara ya Ngozi nawe nyene yaturiye ibiganza vy'umwana wiwe amuhora ko yihaye ndya mu nkono uwo mugabo akaba yahavuye ashengezwa imbere y'ubutungane aho sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yamuciriye igihano cyo gufungwa imyaka 3 no kuriha ihadabu y'amafaranga 50,000 amakuru ya radio inzamba gateka kabarabandanya tuje mu makambi y'impunzi amakenga ni menshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania imva kabari umugambi wa leta ya Tanzania yo kwimurira impunzi ziri muri iyo kambi zikajanwa mu kambi ya Nduta abarundi bahungiye muri iyo kambi bakaba bafise ubwoba bwinshi kubera iyo kambi ya Nduta ivugwamo cyane umutekano muke umwe muri izo mpunzi yaganiye na radio inzamba akaba asaba ko bojanwa mu kindi gihugu gifise umutekano ukwiye kubera ikambi ya Mutenderi ariyo bari babayemwo mu mutekano ntangere tumwumvirize
inkonde za munkambi ya Mutenderi nayo imaze iminsi ivugwa n'abaserukire leta ya Tanzania avuga yuko inkambi igiye kugagwa tukajyanwa induta ubwa mbere hoho induta ni kandi ikunze guhungabanamwo umutekano abantu bakica abandi bakanyorozwa ikindi abantu twidegenza guhera isaa 12 z'umugoroba bahindirwa mu nzu ubuzima bwose bw'ikambi bugahagarara impunzi ziri mu Mutenderi rero zarahagaritswe umutima no kuza kuba muri ubwo buzima tuvuye ahantu hatekanye ikindi ntitubona ingene tutatangura ubuzima bushyashya tube muri hangare kandi ngaha twari dufise amazu akomeye ku banyeshuri bizatuma bagira umwimbu mubi kubera bibaye hagati mu mwaka badora bagiye kwigisha n'abarimu batari bamenyereye abadandaza bazohomba kubera baguma badomora bongera bubaka muri make rero ibisata byose by'ubuzima bizohungabana ku mpunzi icyo dusaba ni uko batwekera aha twari tumenyereye bibananiye naho aho kudutwara hadatekanye nibaturondere ikindi gihugu cokwemera kutwakira
ivyo kwitonderwa mu bibanza vy'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus banyene ivyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza aho abantu bicara no ku bikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza gushyira muri ivyo bibanza amazi n'isabune ivyo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza no kujya baripimisha umugera wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Rekuna utandukire amakuru ajanye n'imigenderanire hatunganijwe ibiganiro byo kunagura imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kuri uyu wa kabiri umushyirangaranje wo gufashanya ku Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yuguriye ivyo biganiro akaba yasavye ko ivyo biganiro vyonyaruka ku nyungu z'abanyagihugu b'ibihugu vyompi mu muryango wa Buraya bakabona ko ahari ugushaka hataburi nyishu ni nkuru tubaza Eddie Claude nini nahazwe
Ibyo biganiro byatunganijwe ubwa mbere n'ubushikiranganje bw'imigenderanire umushikiranganje wo gufashanya ku Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yuguruye ibyo biganiro yasavye ko ibyo biganiro byonaguka ku nyungu z'abanyagihugu b'ibihugu byompi Albert Shingiro akifuza yuko ibiganiro byonyaruka ku mpande zose ku nyungu z'abanyagihugu
Nous n'avons pas le droit de traîner les pieds dans cet exercice de dialogue Nous devons décoller
Na ruhusha dufise bwo gukwega amaguru muri ibiganiro y'ibiganiro dutegereza gukura ibirenge hasi tugakora twihuta kugira dusozere ibiganiro mu masha abanyagihugu bacu baduhanze amaso dutegerezwa kugira icyo dushika ko atari cyacu cyose ariko kibe ari ikintu gihambaye icyo twifuza ni uko twotera intambwe mu ntumbero yo gusubiza hamwe n'ibihugu bya Buraya kimwe kimwe cyose ku bwacu
avec l'Union européenne avec les états membres pris individuellement
ku ruhande rw'userukwa ubumwe bwa Buraya ambassadeur Claude Boshu yamenyesheje ko igihambaye ari ntumbero izohabwa ibyo biganiro agashimangira ko ugushaka ko hari atankeka ibintu bizogenda neza tega amatwi ambassadeur Claude Boshu
l'essentiel est le cheminement et c'est un peu
igihambaye ni intumbero nk'integuro y'ibi biganiro bya politiki ni ikintu kibaho mu migenderanire y'abantu barashanya baravugana bagahanahana amakuru kuzo kugwa birumvikana ko ari ikibazo cy'u Burundi ariko tukuganira no ku bindi ni ukuvuga ko tukagenda dukorana nkomeza mvuga ko hari ugushaka hari kandi
là où il y a une volonté il y a un chemin
turutse ko ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano leta y'u Burundi kuva mu 2015 bivuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyatumye haba intureka mu gihugu kubera kitabonwa kumwe kugeza uno munsi rero igihugu kikaba kiri mu njyane za politiki
Kugumu vugizi wa mape Burundi ribehani wa shirakandi ngoreta yaliku ye kubahiriza ishigwa mungiro ya masezerano ya Arusha kugani ya nabanye politike watavuga rumwe nayo na mashirahamwe adaharani linyungu za politike nuku nagura mahoro n'umutekano mu gihugu imbere yo gusaba inagugwa ry'imigenderanire n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya tumutega matwi Libera nibashirakandi
ubikogwa nkuna gihugu mapuru ndibuhire washikirije rwandiko uno munsi urongoye commission européenne kuvyerekeye ibiganiro vyatanguye uno munsi ku mugaragaro hagati y'Uburundi na Union européenne muri ubwo rwandiko twibutsa makete menshi twamaze kumwandikira tumwibutsa yuko igihe Union européenne le parlement européen yafata ingingo yugushaha ibihano bari bisunze article 96 do accord de Cotonou iyo article nayo iravuga neza ingene Union européenne ifata ibihano mu gihe agateka kazi na muntu kagiramiwe mu gihugu cyaje cyose cyo muri Afrika no kwibutsa ko mu 2015 gushika uno munsi agateka kazi na muntu mu Burundi katifashe neza urabivyibutsa muri iyo kete tukerekana neza yuko ahubwo kuva president Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi haheze amezi atandatu kwa gateka kazi na muntu kasubiye inyuma vyarunyutse turatanga uburorero nk'abanyororo bafungiwe ubusa ni benshi cyane ntibarekuwe kandi twibutsa yuko Evariste Ndayishimiye yari yemereye abaserukira ibihugu by'Ububiligi Ubufaransa n'Ubudagi na n'Uholandi yuko azorekura abanyororo mu kwezi kw'12 guheze byari bivugwa mu ijambo ashikirije abarundi n'amakungu ariko soko byagenze nivyo amenyesha makuru ba journali wacu bararikuwe ariko hariho benshi harimwo Rukuki harimwo umushinga mateka Fabian Wanchiga Nino barabarekugwa ariko ibyo byashizwe mu ngiro
ikora ku kamo rero ka Liberali bashira kandi dosozere ko ano makuru nkabashimye mwe mesere mwe yateza amatwi yakashimire kandi Teodomire Mani nambo na impunga gw'ivyuma Desire atunywa muri kumwe kuri mikro ndabashimiye cyane ndabifuza kugira umunsi mwiza Imani bane namwe.